Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe chanke mwaramutse nshuti namwe bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe bivanye naho umwe wese aherereye kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu igenezo rya 17 Kigali mwaka 2022. Amakuru twabateguriye uno munsi aza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Mesha makuru Florian Irangabiye amaze igihe afungiwe mu rohero ryo mu ntara ya Muyinga yararengukishijwe ku nshuro ya kabiri imbere ya sentare yashashe kuri uyu wa gatanu. Mu minsi umunani ibyavuye muri urwo rubanza bizoba byamenyekanye. Imyidogo ni myinshi mu mpunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda iri mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi. Ni mu gihe hari haheze amezi arenga icyenda bataronswa agasabuni. Afise impungenge ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike mu gihe bahawe isabuni zidakwiye. Nayo nguko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu mukurikirana ikiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradiyo, radio Inzamba, radio RPA na televiziyo Renaissance. Uno munsi kubashikiriza ku ishogwa ry'icyayi hanze y'u Burundi riherutse kunegurwa n'umukuru w'igihugu. Ndasubiye kubaha ikaze mu kanya ido n'ido ry'ano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza mu gisagara cha Bujumbura yarashashe kuri uyu wa gatanu mu ibohero rikuru ry'intara ya Muyinga aho yaburanishije umenyesha makuru Floriane Irangabiye yagiritswa niyo sentare guhungabanya umutekano mu gihugu. Ibyavuye muri urwo rubanza bizoshirwa ahabona mu minsi umunani. Inkuru twateguriwe na Francine Kanyange.
Igerenguka rigira kabiri ry'umumenyesha makuru Florian Irangabiye imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza ryabereye mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Muyinga kuri uyu wa gatanu ahasanzwe afungiwe. Amakuru ava ku bari hafi y'iyo dosiye avuga ko muri iyo ntahe yabereye mu ibohero umumenyesha makuru wa radio igicaniro yari kumwe n'abamuburanira. Sentare yahavuye ishyira urubanza mu mwiherero mu irenguzwa ryiwe rya mbere imbere y'iyo sentare nyene ku itariki 28 Gitutu uyu mwaka. I Muyinga umushikiriza manza yasabye kuronswa umwanya ukwiye kugira ngo yegeranye ibyagirije bikwiye kuvyo umumenyesha makuru Florian Irangabiye yagirizwa navyo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu. Florian Irangabiye yahagaritswe itariki 30 myandagaro uyu mwaka yamaze iminsi 21 mu ibohero rikuru rya Mpimba imbere yuko ajyanwa mu ibohero rikuru ry'i Muyinga itariki 29 Nyakanga uyu mwaka nyene. Yaba amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, amashirahamwe y'abakenyezi n'abigeme, amashirahamwe y'abamenyesha makuru mu Burundi no ku isi bose baguma basaba ko Florian Irangabiye yorekugwa. Bemeza ko ahongwa umwuga wiwe wo kumenyesha makuru kuko kubwabo ibyo yabwirizwa bidafashe.
Arakenuye Francine Kanyange dusimbire mu gihugu cya Congo mu yavugwa mu mpunzi. Imyidogo ni myinshi mu mpunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda iri mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi. Ni mu gihe hari haheze amezi arenga icyenda bataronswa agasabuni. Izo mpunzi zidoga ko naho bahawe isabuni baronse inica ntikize kuko umuntu umwe bamuhaye igice cy'isabuni. Bakamenyesha ko bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara ziterwa n'isuku rike. Ibyo nido na Pierre Gahungu.
Impunzi z'Abarundi bari mu ikambi ya Rusenda bamenyesha ko bari bamaze amezi arenga icenda bataronswa isabuni. Amakuru dukora muri iyo kambi amenyesha ko naho baheruka kuronswa isabuni umuntu umwe umwe bamuhaye igice cy'isabuni. Ivyo bikaba bitabanyejereje kuko icyo gice cy'isabuni kidakwiye nkuko bamwe mu baronse izo sabuni babitwiganiye.
Tumaze amezi icenda tutapfera amasabuni umuntu umwe aronka igitanda ngo byahagije no gukwiza sinkwiye kubera igihe kiyaciye ni kirekire kandi murabona namwe amezi icenda ni menshi kandi no kugeza igihe tuzopfata dupfeje amasabuni. Sabuni kugihe abanyeshuri barahagarara kuja ku ishuri kubera uniforme zabo ziba zitamesuye kandi kubera kudapfukiriza kukiye korera ishobora kudutera kuko nishobora kuronka iyo dukaraba twongere turumwe kandi niyo twoshobora gusukuza abana bacu ntubona bizogenda gute.
Bagasaba bashyiraho amashirahamwe ajevi munzi na cyane cyane ishirahamwe impuzamakungu washe na PAM hamwe n'abaserukira leta ya Kongo kubaronsa amasabuni akwiye kugira bashobore kwirinda indwara ziterwa n'isuku rike. Ni mu gihe izo mpunzi ziri mu ikambi ya Rusenda iri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batemerewe gusohoka ikambi ku mvu z'umutekano wabo. Ibyo bakoresha byose babikesha amashyirahamwe y'abagira neza.
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe turabandanya makuru twabateguriye ubu naho n'umwanya ukiganiro curunani rw'amaradio Radio Inzamba Radio RPA na Televizio Renaissance iganiro cuno munsi gishimikira kwishogwa ry'ikawa hanze y'Uburundi riheruka kunegurwa n'umukuru w'igihugu ku isoko mu gishikirizwa na Emile Nibasumba.
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Yaravuze ko abarongo ishiraha mu gicayi mu Burundi babaye intambamye yuko haba inyungu nyinshi zinjira mu kigega cya leta. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekanye ko yananiwe kubagondoza ngo bagurishe ico cyayi mu bihugu byotanga amafaranga menshi kuko ubwabo bakeneye inyungu zijya mu mifuko yabo. Iyo myidogo y'umukuru w'igihugu yo bifise ifatiro byari kugenda gute mu kurondera inyishu z'ivyo bibazo mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 17 kigarama mu 2022 twatumiye uwishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo asanzwe yarize n'ibijyanye n'ubutunzi. Iki kiganiro mugishikirizwa na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze. Kwa gatatu kigarama haraheze indwi zibiri igihe ariko yugurura icyese ibiro bya buramatari w'intara ya Kayanza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko abarongo ishirahamwe OTB banse gushora icyayi mu bihugu bya Misiri na Nigeria kandi ari igihugu cyari kuronka amafaranga menshi.
Muri Egypte bashobwiye ngo tubahe icyayi abasoja n'abapolisi muri Egypte binywe icyayi cy'i Burundi. Mugabo OTB twarayibwiye n'uno munsi ntiremera kubera iki amakomisiyo ngo kidatsirimo mbasa ko baduhombye. Kubera iki komisiyo gushora direkte muri Egypte kwibeye nini ko baduhombye kuko twoca tumenya amadorari yinjiye akinjira mu kigega cya leta. Sinzi umuntu none mubyangira iki ego ntimusigure igituma OTB yanka gushora icyayi direkte kandi tuhabona ni ukubera kwanka kubera amakomisiyo bakuri Mombasa. Cyenda nagiye muri Nigeria baca bambaza bati icyayi mwebwe mwimbura ku mwaka kingana gute, nca mpamagara hari hakiri Bigirimana Jacques ntikingana gute akivuze ngo bwo n'ubusa kuri Nigeria ngo tukigure cyose cyandabwira genda mukajya karere icyayi cyacu cyose duce tugishora muri Nigeria. Hari n'itoni imwe barashora muri Nigeria nava tubona icyayi cyashoshe n'amahera apfuyemo ase yose mukigega baranyumva je simvugira mubumbe kumubumba icyo kimwe hari umuntu w'umuntu adashaka Burundi buteri mbere sinzobye umuntu kabisa.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance urongo ishirahamwe Parsem rihimiriza guhindura ingendo Faustin Ndikumana abona ko mu Burundi hari ingorane zinge n'inzego zikora naho ingingo zategerezwa gufatigwa.
Ubwambere hose ubwambere umukuru w'igihugu avuga ibintu abiri yavuga ngo ibintu byakurikijwe ibintu byagize gute. Igitangaje cyo nyine nuko two kuvuga umukuru w'igihugu afite uburenganzira gufata ingingo zose womengo nawe ari karidoga yuko abantu batamwubashe kuko nyimba yavuze ati cyari gishore guhanaha naho ubwambere hoho akirashobora kuba ari icyifuzo umukuru w'igihugu yavuze kandi bisaba umukuru w'igihugu ashaka kugira ikintu yifuza abona ko cyogera mugabo iyo icyifuzo kivuze kugira kije mu ngiro kibanza gufatirwa mu ngingo muri ihe cadre ese kiba byaciye muri conseil des ministres birigwa birahanirwa n'abandi ni kibi cyifuzo cy'umuntu yari kumana baani baravuka watibi nuzoge daguti kuzidi mizani kuvijia miza iuwe go tekniki baashizeho guashizi kuki kwa sababu inesio tekniki tuza kurawa refaktiri kwa tuti ni tuwa shauri kaha ni tuwa gira gute tuunguki kidoho mbiki kumbure vigenda nubugatu vigenda ni modoka vigenda ni ndege vigiri halibi nuvijinshi vijayi ni vijuu hinga tekniki halibi umunafatia ugirafati ngingo na ofisi chifu uzo kikikikikikwa ngingo zawa hinga vili kanyi igisu mbikindi kujumunajua kwa muganga na ubugwayi hara hinga wakufura hando ni ukumbikini na wayavuze kinu hama ngo wano nibachuwa hi nune hakulichiri chikuwa tau mbago ya hange change ya giziki nana wano reka kumbi jumukuri juu ya vuzi kwa tagi cha gikulikira uvuza mga wano wara wabgie niba hakulikiza none haribi hano vya afaswe chaniki nicho chilu kitumvika na chwazo kihagazenga ni fonksionema institutionere na kadri nyingo zifatigwa mu jeni vjomboni juu gifise kungora nuu hari byifuzo by'umukuru w'igihugu me hariho cadre institutionnel formel ingingo zicamwo zishyigwa n'abandi kuri umukuru w'igihugu si cifuzo cyitwe gica cyumvikana ko ari cyo cyane gikwiye kirahari bona abandi inzego zirahari hama kabo abahinga nabo baviga kama bikaja mu ngiro kama bakagira ivali wasi ibyo bintu byagiye mu ngiro nk'ibyo byicayi bituranga n'abo tubatura abahinga ntanzira zitatu hari icyayi hategeza kurabi ko kandite iri kiyongera nyuma twatukuzwa matoni angahe kumaka mu kumaka bangana bavuga tuti dufise video yuko Burundi buzofuza amatoni angana gucya icyayi hama tukamiza kuri kayite icyo cyayi yanyuma iyo masoko ni marketing ni ikintu buzo zagwa zo za leta zumwe za Amerika ariko bugura amasoko na amasoko si cyo cyo bikibazo masoko y'icyayi icyayi kiri mu binyobwa binyobwa igihambaye nuko dushiramo karite bigakugwa neza byere n'ibyo umuntu yoja ko izo nahara abahinga bashobora kubikora ukira gufata n'abandi expert n'ahandi n'ibihugu bimaze gutera imbere mu ico gisata bakafasha ibyo rese ibintu umuntu ahinda kuvuga ngo ni jewe ngufite ibyo hariho zunze itegeza gucama
Faustin Ndikumana akaba yarize n'ibijyanye n'ubutunzi mu mwaka w'2020 Uburundi bwimbuye amatoni 11,000 n'igice mu gihe ishyirahamwe OTB ritegekanya ko mu mwaka w'2027 hoba himbugwa amatoni yababa 20,000 y'icyayi mu gihugu abarongoye iryo shyirahamwe rijejwe icyayi mu Burundi OTB bakaba bagenwa n'umukuru w'igihugu akererewe ibyiyumviro n'umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa 17 Kigarama mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba mwakoze kudutega amatwi naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
arakoze Emile Nibasumba mu gusozera makuru twabateguriye tubabwire ayanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi uno munsi tukayasomegwa na Alexandre Niyungeko
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
miriwe canke mwaramutse mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro vya Radio Inzamba gateka kawe amakuru yanditswe n'imenyesha makuru mini ndwi tuyatangurire ku bana b'abanyeshure bahungutse baheba amashure ku bwinshi mu ntara ya Kirundo kimenyesha makuru SOS Media kivuga ko abashika 900 bahivye ishure mu mwaka w'ishure w'2021 ushiru w'2022 ivyo vyashikirijwe n'abajejwe indero muri yo ntara gihe umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yagendera iyo ntara ya Kirundo haraheze indwi zibiri bemeza ko bahevye ishure kubera inyigisho zitangwa mu rurimi rw'Igifaransa mu gihe abo bana baje bava mu bihugu bitanga inyigisho mu rurimi rw'Icyongereza ikindi ngo nuko abo bana basabwa gusubira inyuma mu myaka ibiri cyangwa itatu kugira ngo bemererwe kwiga hakurikijwe inyigisho zitangwa hisunzwe amategeko araba inyigisho mu Burundi ivyo ngo bica bituma bahitamwo guheba amashure nkuko abajejwe indero muri iyo ntara ya Kirundo bavyemeza umushikiranganje wa mbere yasavye abajejwe indero mu ntara ya Kirundo kwakirana igishika abana bahungutse hanyuma bagatanga raporo mu bushikiranganje bujejwe indero amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyabandanirize mu rumonge aho ikimenyesha makuru iwacu candika kwifungwa ry'abastanteri batatu bo mu ntara ya Rumonge bagirizwa ubunyonyezi bw'ikoresho byo kubaka amashure muri iyo ntara vyatanzwe n'umukuru w'igihugu. Aba bamaze indwi irenga mu ibohero rya Murembwe ni Garasiano Ndwayo Musanteri wa komine Buyengero, Yeremia Bizimana yahora arongoye komine ya Rumonge, hamwe na Karoli Karorero yararongoye komine Bugarama. Abandi basanteri babiri wa komine Burambi n'uwa komine Muhuta barumvirijwe ku munsi wa gatandatu heze n'umushikiriza manza akukira sentare isubiramwo ya Bururi. Hambavu yabo basanteri umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Rumonge ajejwe ubutunzi n'intwaro arafungiwe mu ibohero rya Rumonge yagirizwa kugira uruhara mu iyibwa ry'ivyo bikoresho. Mu vyerekeye imibano naho Burundi Eco kivuga ko ingo zisambuka ku bwinshi mu gisagara ca Bujumbura muri uyu mwaka w'ihumbi 2022 ziteye ubwoba. Kubwa Agnes Bangiricenge umuvugizi wa sentare nkuru y'igihugu avuga ko muri uyu mwaka wonyene ingo amajana 336 zasambutse mu makomine ya Moha, Mukaza na Ntahangwa. Mufasoni Josiane Ciza yanonose ibijanye n'imyifato nawe nyine avuga ko ivyo bitigiri biteye ubwoba kubwiwe ngo biva hanini ku bagabo bafata n'aba bagore babo, ngo bamwe barabakubita abandi bakababuza gukora akazi kabinjiriza amahera, abatavyemeye bagahitamwo gutandukana burundu n'abo bubakanye. Alex Ndayizeye n'uwundi yanonose ibijanye n'inyifato yongera koko ukwahukana guturuka hanini ku kurenga ibigo kwabo bubakanye, gusesagura amatungo y'umuryango hamwe n'ifungwa ry'umwe mu bubakanye. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi, mwari kumwe na Alexandre Niyunge ko mugiye umunsi wa gatandatu mwiza naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakenuye na Alexandre Niyunge ko ningaha duciye dusozerera amakuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, bakoze abafashije kuyatororokanya Jean Marie Ndabashinze nabashikirije ndabifurije ibihe byiza ngaha iwanyu naho ubutaha.